Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politike. No munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'ibitero by'iterabwoba. Muri iyi myaka ya vuba, ibitero by'iterabwoba bisa n'ibitikije inganda hirya no hino ku isi. Mu ndwi iheze honyine harabaye ibitero byahitanye abasivili batari bake muri Afrika n'i Buraya. Mu Burundi, mu gisagara muri zone ya Buyenzi harahitanywe abatari bake mu bitero byagizwe muri ako karere. Buraya naho i Barcelona muri Espagne naho nyene ibitero by'iterabwoba byarahitanye abanyagihugu batari bake. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Twatumiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aho ibitero by'iterabwoba muri iki gihe bimaze iminsi bigigwa muri icyo gihugu. Murararizwe rero mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Tubibutse nimero yacu ko ari 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndayisubiramo mu kanya. Kaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Naho amakungu ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU atarumvikana ku nsiguro rusange y'ijambo iterabwoba mu bitabo by'insiguro y'amajambo bita dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa, ijambo iterabwoba risigura hanini inyifatiteye kubiri n'amategeko yo gukoresha inguvu mu gutera ubwoba abandi, cyane cyane abanyagihugu, abasivile, mu ntumbero yo gushikira imigambi ya politike canke ukwemeza abandi ivyiyumviro vyawe, harimo n'ivyidini ku nguvu. Ivyo bikogwa rero bikaba buri gihe vyiyamirizwa bikongera bikanegugwa cyane n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri iyi myaka ya vuba, ibitero by'iterabwoba bisa n'ibitikije inganda rero hirya no hino ku isi. Mu ndwi iheze honyine harabaye ibitero byahitanye abasivili batari bake muri Afrika n'i Buraya. Mu Burundi, mu kiringo cy'iminsi 10, ibitero bitatu by'amagrenade byarakozwe muri zone Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu batari bake barahasize ubuzima, abandi barahakomerekera. Reka dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Loje Burika neza yadushikirije kuri ivyo bitero vyabaye mu Buyenzi.
Ivyo bitero vyabereye ku ngo zegeranye rwose, kuko hagati yazo hari inzu zitatu gusa. Vyose vyakozwe ku bunywero bw'inzoga za kavukire zikorwa mu bitoke bakunze kwita rugombo. Nkuko twavyiganiwe na bamwe mu bari bahari, abariko baranywa bari bagandagaje hanze imbere y'uko baterwa. Umusore w'imyaka 29 akora akazi ko kwikorera imizigo yakomeretse ku kuboko no ku kuguru kw'iburyo mu masinga no ku matako. Twamusanze yicaye yihebuye imbere y'inimero 29 ku ibarabara rya 15 aho yahakiwe. Atubwira uko vyagenze.
Iki nagiye numva ikintu kinguye ukuboko ntamenye ivyo ari byo. Cyatugwa turyamye munsi y'amameza haheze nk'imisegonda nka 30 kindi gice kivugira haruguru. Nico nsanga ni ryamye abantu bakomeretse gusa twe twakomeretse. Hanyuma cyane nk'imota nka 10 imota z'igipolisi cyaje ziza zatwegeranije ahandi rumwe batuzanira ambasi zadutwara kwa muganga. Cyane nkaje ku rwandu rwacu nibaza yuko ari nk'abanyepolitiki bagomba gutera abanyagihugu berekana yuko intambara mu gihugu yobihari ugira badutane. hafi uya nta busuma bwabaye nta muntu yibwe n'ama akomeretse ari utwo yari afise yashura kutubona nta kintu kimwe batwaye
eka no umusore wundi umukarani nyene yarusinze ariko yica kanyota ku numero 21 rikaba ribaye rya kabiri ahakirwa mu bitero by'amagrenade aho mu buyenzi mu kiringo c'imisi 10 gusa asanga ubugizi bwa nabi butagira izina
ibi bintu bihari sha harimwe kibi kihari nga tubirata ubusubusuma n'ubugizi bwana nta musuma yozaga umusuma azatora amafaranga mu ICT ica bakabakamahe umugizi wa nabi n'umugizi wa nabi umwe mubi tani ndwihetse hace abiyinda makosa ari urazi kugenda kwivyaba ni vyinshi n'ubu biri biracabanda none umuntu akubitahari uwiwabo se naha bari se cyane umuntu nawe arimo akaza kwica nka ubu tarubwirizwa kana bihari
ariko yemeza kwa tarota heba gacupa kana nimugoroba
none umuntu kuntu yavutse ntazo kuntu urupfu rwiwe ruzogera ibyo ubu biragoye nawo tsitara kwibara baravunika ubwo abato nibageye guhera ubwicanyi bwananira none nk'umuntu avuye kugira yahangayitse umuziko yagize ashika hano yo kwizimya kanyota aca arangiza none wo twoca tuyaharura kuduca intege tuzobandanya intege aho twavunikiye ntituraki n'ubu turacavunika abantu bapfa ku mwanya ku mwanya atani ico bazira avuye hari yavuye guhangayika aje agiye ngo agiye kwizimya kanyota acagwa muntu ivyo twari tuzi mu bubare buremere nk'aba bose bafise amapolitike n'abandi nawe nka twege turajikiri turi incungu y'abantu
umuvugizi w'igipolisi asigura ko ishari riri hagati y'abadandaza inzoga za rugombo iyo bari yo ntandaro y'ibi bitero Pierre Nkurikiye
hari amakuru rero abanyagihugu baduhaye avuga yuko hashobora kuba hariho ingorane zuba ziri mu ishyirahamwe risanzwe rihurikiyemo abadandaza izi nzoga z'urwagwa mbere hari na babiri b'abanyarwanda urirongo iryo shyirahamwe n'icegeraciwe n'abanyarwanda baza barafashwe bariko barumviriza mu rwego rw'igendereza hanyuma kandi mu ntumbero z'amatohoza hariho n'abandi bantu batatu bamaze gufatwa kuri ibi byarayi bibaye babiri bariko barabarizwa mu igendereza hari n'undi ariko arabarizwa mu gipolisi
Abantu batari bake kuri uyu wa gatanu mu gitondo bari bashengereye ibibanza byabayemo ibitero mbere hirya no hino bariko bakora imirimo itandukanye nk'uko umengo ntacaraye kibaye bamwe muri bo babwirwa ijya Amerika kwibura ry'umuyaga nkuba ryoroheza abagizi ba nabi
umubi uramubona hari amatara umuntu yoza bamara umuduga kuko hari abantu baba bateramye no hanze bavuga haje umuntu ukunuko haje umuduga cyangwa haje moto cyangwa haje uko umuntu umwe atabibonye ari pembeni yobibona badufashe badu amatara nukuru
amatara amaze kuba hari hakabona hari bibi byinshi dushobora gupunguka kuko turi abanyagihugu tuzofashanya n'inzego zibicejwe kujyanya ku bahari vumera ati inyabune ducungere umutekano wacu mugabo habona abanyagihugu dufise ishavu na regidezo kuko idushira mu mwiza bamaze kudutira amagenadi gacizana umuriro
nkurikiye aratubwira ingingo zafashwe kugira ibitero bihagarare
hariho uko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kudandaza inzoga mu ibarabara ingingo ya kabiri nuko yaba amasengero aba bantu bose bategerezwa kwitwararika umutekano wabo n'uw'abantu baba baje muri ibyo bikorwa byabo abantu bose bazi neza ko bafise ibikorwa bishobora guhuza abantu benshi babyitwararike cyanyuma uko hagiye kuba ibikorwa byinshi byo kugenzura uruja n'uruza ngaha mu Buyenzi ahangaha mu Buyenzi hari abantu benshi hari n'abanyamahanga benshi hari abo usanga batagira n'ibyangombwa hari n'abantu benshi batanga mu Buyenzi baje gukora handi urujya ruzi ntahangwa rufataniye na Buyenzi hari abantu benshi bahataha mu ijoro ukiyumvira iyo bagiye ukahabura
mu kiringo cy'imisi 10 gusa abantu batatu niyo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibitero by'amagrenade muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura abagera kuri 33 nabo barakomereka Eroje Urika neza Bujumbura ejo rya Amerika
rakoze mugenzi wacu Eroje Urika neza kutubwira kungine byagenze ngaho mu Buyenzi Kumugabane wiburaya naho muri iyo ndwi nyine mu gisagara cha Barcelona muri Espagne kwibarabara rya Las Ramblas rikunze kugira ingenzi n'abadandaza benshi umuntu yari atwaye imodoka nini inya yo mu bwoko bwa van yayigonze mu bantu muri ico gitero abantu 14 barahasize ubuzima abandi barenga kuri 80 barakomerekera umugwi uharanira leta ya Kiislamu wari yitiriye icyo gitero cyabaye muri Espagne reka dutega amatwi ku munsi wa gatanu aho umunyamabanga mukuru w'ishyira mu mpuzamakungu ONU yavuga kuri ibyo bitero bigigwa ku basivile aho ni mu gihe isi yari yiteguye kwibuka iyi munsi mpuzamakungu wahariwe gutabara imbabare
Muriki gihe imiliyoni n'imiliyoni y'abantu ku isi bugarijwe n'intambara batikwegeye. Abanyagihugu basanzwe abafasoni n'abana barafatirwa mu ngwano canke bagahitanwa n'ubwikanyi buba bugizwe kuri bo n'impaka. Ivyo bituma abantu miliyoni n'imiliyoni bahunga abagira neza baba bariko bagerageza kubafasha nabo nyene barahitanwa n'ubwikanyi buba bukozwe n'impaka kuri bo. Mu bituma bageramirwa mu bikorwa vyabo vy'ugutabara. Muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gutabara abanyagihugu ritera kamo ko gukingira abasivile bafatiwe mu ntambara n'abagira neza bajejwe kubafasha. Dushaka kwa makungu amenya kwa abasivile n'abagira neza badategerezwa guhigwa mu ntambara. Mwifatanye n'abasivile mu kubavugira, umwumwe wese arashobora guterera mu guhagarika ubwicanyi no kugendera imico ituranga twese.
Uyo yere mugenzi wacu Fidel Niyongabo yadusobanurira ijambo ryashikirijwe na Antonio Guterres ku munsi wa gatanu, aho yavuga shimika cyane cyane ku bitero bigirwa ku basivile umunsi mpuzamakungu wahariwe gutabara imbabare wari ku munsi wa gatandatu. Mbega none abanyagihugu kumwe n'inzego z'umutekano zokora iki mu kurwanya ubwo bugizi bwa nabi butagira izina? Nibyo tujye kuganira rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muri aka kanya. Twatumiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, turi kumwe ku murongo adufashe kuri iki kibazo cyane cyane mu gihe igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kitari gito kigigwamo ibitero by'iterabwoba. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ibyumviro. Tubibutse nimero yacu ya telefone mushobora kutwakura ko ni 1 202 441 9931. Katwakira umutumire wacu mushinga na hepya Nkurikiye, kaze mu kiganiro muri isanga kandi
murakoze. Ndaramukije n'abagito baratwumviriza.
Turabashimiye gufata kano kanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gisa n'igikomeye cyane si mu Burundi gusa ariko no ku isi yose. Nkuko mwavyumvise abanyagihugu twumvise mu nkuru twashikirije na mugenzi wacu Roger Wika neza, abanyagihugu barumva yuko ibi bitero atari bitero bisanzwe, atari ubugizi bwa nabi busanzwe. Hirya no hino ku isi mushinga nahe ubugizi bwa nabi nk'ubu bufise akenshi ababwemanga, ababwiyitira. Mu Burundi byifashe gute muri iki gihe?
Mu Burundi twatangura gutanga umuco gatoyi ku bijyanye n'isiguro ry'iryo jambo iterabwoba. Ni ukuvuga ibiba mu Burundi ibi byo gutera amagrenade si iterabwoba nka kurya nk'irya siguro abazungu bariha ari nayo na mwebwe mwakoresheje. Ngaha mu Burundi ivyibonekeza nuko dufatiye ku matohoza yakozwe inyuma y'ibi bitero vyaza biraba. Ikibonekeza ngaha mu Burundi nuko ahanini baba ari abantu baba bafitaniye amatati, abantu baba bapfa ibintu, hanyuma rero bagaca bashaka guca mu nzira za hafi bakagomba kwikemurira amatati yabo bakoresheje ubu buryo bw'iterabwoba butera amagrenade. Ni ukuvuga rero n'ubugizi bwa nabi busanzwe ngaha mu Burundi, ariko mu kubukora bagakoresha ubu buhinga, umuntu wakwita ubuhinga bw'iterabwoba icyo twakwita mu Gifaransa na metode terroriste. Umva rero biratandukanye n'ibiba cyane cyane muri ibyo bindi bihugu byo ku isi. N'ikindi kivyerekana ko mu Burundi ari uko bimeze ni uko muri ibyo bindi bihugu byo ku isi iyo bibaye ababikoze cyane cyane kubera kuko inyuma haba hari ibyo basaba bya politiki baraheza bagaca banabivuga bakavuga ati ni twebwe turondera ibi n'ibi 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 n'ibi. Mugabo ngaha mu Burundi nta n'umwe arahaguruka ngo avuge muri ino minsi ngo je ndiyitiriye ikinje na kigize ngo hari ibya politiki ibi n'ibi n'ibi n'uwandondera. Biboneka rero neza yuko ari abantu baba bagomba kwihorana ku bintu bimwe bimwe baba bapfa. Ibyo rero biranemezwa n'amatohoza yakozwe kuko ngaha mu Burundi ni ukumenyesha yuko ibi byabaye muri ino minsi muri aya mezi abiri arangiye abantu ababikoze bose barafashwe kiretse nko ngaha mu Bwiza no muri Buyenzi bose batarafatwa, ahandi hose barafashwe benshi bubaza bari mu butungane kandi babajijwe bariyemereye neza yuko atavya politiki babirimwo ko ahubwo bari ibintu bapfa cyane cyane ibibazo by'amatongo cyane cyane ibintu byo gutwarana abaguzi abakiriya. Ndiko vuga cyane cyane ku byerekeye ububare ku buryo rero nivyo ibikorwa bakora bizo gutera magrenade nivyo nibikorwa byitera bwoba ariko tufashe uburyo bikorwa tutaravye abo biba berekeye canke ibikiba cinyegeje inyuma nuko rero niwo muco wo bwa mbere ratangura gutanga gatoyi
mbere yuko
ariko bijanye n'ibanga mu Burundi
ariko mbere yuko tubandanya mushe ntahe kuri ivyo bitero nyene naho abanyagihugu nkuko musigwe nawo nyene bashobora kuvuga ko bibari ibintu bibari biri hagati yabo mushatse kuvuga ko ta rwego rwa politike rwa rurimwe ko mu myaka yaheze mu minsi yaheze twumva yuko habi bitero cane cane vyagigwa mu ntumbero ya politike naranagiranye n'ikiganiro mu minsi yahera nonye politike aho umwe muri bo yavuga yuko urubuga rwa politike gugaye bakeneye gukoresha amagrenade kugira ngo bashikirize ivyumviro vyabo biribonekeza ko rimwe na rimwe biba bifise intumbero ya politike
izo ya ariyo babigize nize barigeze kuba babigira muri ya migumuko mu 2015 n'imisi yakurikiye ariko biri byarahagaze kandi iyo ariyo babigize ni wabambere mu kuvyivugira ko ariyo babigize bakanavuga n'ico bashaka ubu rero nta numwe arabivuga kanatsinda uwo hiyahiya ngo abivuge yoca hinyuzwa n'abo twafashe baba babikoze kuko bonyene baravuga ukuri bakavuga ati ibintu bimeze nuko nuko nuko
murakoze cyane none muri iki gihe nko muri izo ntumbero zo kugerageza gucungera umuteko n'abanyagihugu aho baba bari ari benshi nta na hamwe muri iki gihe umuntu yovuga ati umuntu yateye mu banyagihugu ataca bazira ari uko batera ubwoba gusa cyangwa ari uko yerekana nk'uko bamwe mu banyagihugu bayivuze muri iyo nkuru ya mugenzi wacu rero neza yuko ari uko gerageza kwerekana yuko ta mutekano hari mu gihugu
iyo babigize bonyene bo baraheza bakavyivugira mugabo aho hose nakubwiye ko ibice 95% bafashwe kandi barabajijwe barasigura neza amatohoza yerekanye kusanga ari ibintu bapfa ibi byo mu bubare ni byo ngira ngo umuntu yavuga ati bapfa gutera mu bantu kugira ngo batere ubwoba ariko mu bubare ubiravye neza usanga kenshi ari abantu bapfa abaguzi bajya bita abakiriya akuvuga nk'ibi byo ngaha mu buhenzi mu ishyirahamwe ry'abadandaza ziriya nzoga z'urwagwa tuvuga mbere n'ibi byabaye mu mpera y'indwi Igitega naho nyene twasanze ari abantu bapfa abaza kubashorera bisigura rero yuko atambo nimwe ya politike dufatiye ku matohoza turabonamo kuko abamaze gufatwa nta numwe araza ngo atubwire ati jewe noba hari ikiyimbo ya politike ivimvuma iyi nini cyangwa tunabanda bitumwa n'umunyapolitike kanaka cyangwa ati intumbero yanjye ya politike yoba ari iyi ituma ndiko ndakora ibi
hari ikibazo kandi cyerekeye abanyagihugu ibiziga by'abanyagihugu bigenda biratogwa hirya no hino ku isi mu Burundi mu bice bitandukanye byovyo hari amakuru yayo muri iki gihe yoba mwoba mufise yerekeye abo bantu baguma batogwa hirya no hino biba ari ibitero bimeze gute cyanke baba bazira iki kuri mwebwe muri iki gihe
hariho muri iyi minsi ya vuba ahantu hato ibiziga n'ivyo nko muri Mpunzu za Jiji muri Ndurumu muri Ruvironza ni mutaho hariho amatohoza yaciye atangura aho vyatogwa hariho rero aho hari aba batowe bamenyekanye twovuga nk'ayo mutaho hamwe no muri Ndurumu uwatoweho yaramenyekanye hariho rero naho batamenyekanye aba bapasoni babiri umwe yatowe muri Jiji n'uwundi yatowe muri Ruvironda hafi Makebuko aba ntibaramenyekana urumva batohoza aracyari ku ntango mugabo aha bamaze kumenyekana nk'aha umutaho yari umuntu yari mu rubanza ari kumwe n'abandi ama bari bashwanye hari abo bari bashwanye mu rubanza barashwana cyane mu nyuma batashe ukeba mutora ikiziga abo bari bashwanye bazamaze gufatwa kubera kuko biboneka ko bashobora kuba ari bo bahejeje bakamugandagura mu ijoro kuri uyu nawe wundi yamenyekanye wo muri Ndurumu Karusi uyu yaramenyekanye n'ivyo mugabo ivyo ntibiramenyekana cyane kuko n'ivyo biwabo baraje gutora ikiziga kugira bagifubane iteka ariko nta umwidondoro we nturamenyekana neza kugira ngo utumenye neza uyu muntu kugira ngo atorwe ikiziga hari ikarozi kwa yarasambwa bigitega tumenye neza ubumwe byagenze gihe batangwe kumuburira twarindi rero yuko bazoza ku abiwabo gutanga umuco neza kugira ngo amatoroza atangure neza
nta bandi bantu rero mukeka baba bari nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bugenda buriyerekana aho abantu batorwa ibiziga
twebwe ibi biziga nakubwiye yuko nk'aba bapasoni babiri bataramenyekana urumva ntaco twebwe mu gipolisi tuvuga dufatiye ku matohoza tuba tumaze gukora ibyo tuvuga vyose ngaha dushikiriza abantu n'ivyo tuba twakoye matohoza amatohoza rero ntaratwereka yuko hoba hari umugwi kanaka wo uri inyuma y'ibi bintu kuko ubwiye kubiraba vyaba ivy'amagrenade vyaba ari vy'ibiziga usanga ata sano kimwe gifitaniye n'ikindi n'ibintu urashaka kubona grenade yatewe mu Rusaka yindi yatewe Gitega mugabo amatohoza winjira neza mu matohoza ugaca usanga ibi bintu nta sano bifitaniye ugasanga gusa icyo byose bihurirako nuko ikibituma usanga ari abantu bapfa ibintu hagati yabo
urakoze cyane turaza kugaruka ku kibazo kumbure cy'ibigwanisho bishobora kuba bikiri mu banyagihugu bituma bakora ibitero nk'ibyo haba by'amagrenade n'ibindi ariko reka tuje ku murongo tuhe abanywanyi biradishwe rya Amerika karyo nabo nyene bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo duhere kuri Bizimana mwiriwe neza Bizimana
ndabumva cyane
amahoro
na amahoro neza
kibazo cyangwa icyiyumviro masegonda make
icyiyumviro cyanje nuko ndazi neza yuko mu igihugu c'Uburundi cyo gisa n'icagutwe kuko turazi neza ko hari umugwi w'imbonera kure w'umugambi uri ku butegetsi ufite ibigwanisho kayi bahawe nabo nyene n'uwo yitumvugiza igipolisi yuko ari mu bayibahaye
urabizi ibyo Kabizimana
turazi neza turabona nka ngaha giye mu ntara ya Gitega jewe mba imbonera kure zigenda n'ibigwanisho ku murango kandi mu bayibahaye beshi turabazi beshi n'abategetsi kandi beshi n'abategetsi muri ico gipolisi kivugwa twe tutanaze
ariko Bizimana twama tuvuga hano kuri radishwe rya Amerika yuko umuntu yovuga ivyo wewe nyene azi canke ivyo wewe wabonye niba wagiriza umuvugizi w'ipolisi waramubonye
ngende kundayivuga
cishikara
izombonera kweza abazi zitera ubwoba bamwe mwicoro bambara impuzu z'igipolisi nawo nyene ibigo batera amagrenade yuko ntabandi eka sasa ndabwiza ukuri uyitwa umuvugizi w'igipolisi oye ashaka avugira hanyene ukuntu yinjiye mu gipolisi twe ko tugenda muzi neza twarigana mu ishure kaminuza yo ngahi
ubuzima bazi ikibazo Bizimana uri kuraja mu bintu byinshi cyane bazi ikibazo cyangwa ushikiza icyumviyo
no reka mera heza twarigana mu ishure kaminuza ababwira ukuntu yinjiye mu gipolisi namba yize ishure
bifite isano iyihe nivyo turiko turaganira uno munsi
yende ko ndabwira kuri ibi byitego by'amagrenade yuko atabandi bayatera nizo mbonera kure abandi base inkoho cyangwa amagrenade kandi abo bose hafatwa batari bo cababeshya bakafundisha ibyo bavuga nta bandi nabo nyine twe turabiri twe banyagihugu nkumva mu ntara ya Gitega kandi izo naho namwe uko munyesha bakuru ahawoye kwira dijwe rya Amerika iyo bitoza kandi ndazi ageze mu nyagiko ko wowe umubwira mugo ndazi baratinya ariko harabo kubaka kwivuka murakoze
murakoze cyane Bizimana katubandanye twakire Elias uratwumva Elias
ndabumva neza cyane
duga kwijambo
banze mu ndamukirizo mutumi
arakumva
yego nukuri jana kwambe ngunge mu gihe umugenzi wanjye avutse nukuvuga abo bagenda batera amagrenade hirya no hino nukuri tutirengagije ngo tuje tuce hirya no hino turazi ko ari uko kwaruka ubwo gamibwa mu rugo bategeka isa ndafite ibyo mbonera kure nibo bagenda usanga bafise ibigwanisho bitandukanye kandi babona binisha gipolisi nyene ariko iyo bishitse niyo hagize uwo uboneka wenyene imbona nkubone bamuherekanye y'abanyagihugu bagize Imana abafashije bakamufata muranyumva ntumenya n'ingene amatohoza yabaye ntumenya n'ingene bamurekuye ahubwo baca baremenkanya bagaca bafata uwo badasangiye umugambi uwo badasangiye ibyumviro bimwe nuko bimeze mu Burundi bwacu burya imbonera kwa nzu zibije nuko hariho abaza bagwa mu nkorero gusa ariko n'imbonera kwa nzu zibije mu Burundi.
Eliase kumbere ko nduha kanya umuvugizi w'igipolisi abishure ngico kibazo uvuze cimbonera kurezo bazigira ibyo bitero kuri wewe inyungu yo bari iyi
inyungu yitambonera ko
izo bitero bagira
ibyo bitero no kugira ngo baremeke inkoni inabishushe abo batavuga rumwe na leta abo batemera ibyumviro uwo mugambo ugenderaho kandi muri politiki nk'abantu bataza kubyumva kumwe n'inyungu yabo kugira ngo batere ubwoba abantu hanyuma bamwe batavuga rumwe na leta nibabona kubera iryo terabwoba bose bashaka ko bahindukira bakaja mu gambo cy'indefugenda kandi ni umuvuga iby'igipolisi nubwo avuga ko nta politiki arimo uwo ni umunyepolitike cyane rwose wumvise mbere ubu twari dusigaye twumva ari we yahindutse umuvugizi wo mu gambo cy'indefugenda aratuma arambika genosaba ko yoshira hasi iriya iniforome y'igipolisi ubundi akambara iniforome y'umuganga akajya gukina politike aha ko yoguma abeshya ngo arakaravuga igipolisi kandi atavuga
igipolisi. Kuri wowe uvuze ko zoba ari imbonerakure zigira ibyo bitero ushatse kuvuga yuko zigira ibitero ku bantu batavuga rumwe n'umuganga CNDD-FDD ni bo bonyine bagwa muri ibyo bitero
cyane rwose nibo bakunze kuhasiga ubuzima cyane cyane rwose batavuga rumwe nibo bakunda kurondera cyane iyo bishyitse rero kugira ngo bikinze hehe baca bigigisha bagaca bajya nko ku munywanyi umwe wa CNDD-FDD ibintu nk'ibyo kugira ngo berekane ko n'abacNDD-FDD barondegwa kandi atari byo.
Urakoze cyane Eliase kuri icyo cyumviro reka tubandanye tubanze twakire undi munywanyi mbere ko duha akaryo umushinga ntahe nkurikiye kubishyura twakire Nzoyisaba uratwumva.
Mahoro meza kuvuga Amerika.
Mahoro.
Banze kuramutsa nyakubahwa umuvugizi umutekano
w'igipolisi.
Mahoro mutama wacu.
Amahoro.
Ni kuri icyo nagomba mvuge rero mu Burundi icyatunaniye ikitunanira ni kuvuga ukuri ndatangaje cyane no kumva abantu bazijya gutelefona ngo imbonera kure ngo amaze abantu ngo nizo zitera amagerenade uti kubera abishwe batoriwe ingabo twabuze zishwe n'imbonera kure n'ubu tukirira n'ubu twahombye ingabo tugahomba abantu bacu bagaturirwa n'ubu tukirira izo mbonera kure niba zikoze mu nda ni kuri kwese jewe ni kuri harimo igihe namoso aho kwa ndagikoroka hama kandi nagomba mbaze uwo mutama ndamubaze ati mbega ni igiki kiba turiko turavuga kugira ngo abo bantu batwononere umutekano mu gihugu cyacu cy'amatanu w'ubuki kugira ngo bashobore gufatwa ni igiki kiriko kirakorwa mu mutama kuko turiko turaraba wumva igerenade hariya ukumva ikindi hariya ukumva umuntu ngo aratuye ni igiki wowe dufashe kugira ngo umutekano abo bantu ariko baratubyongera batwononera umutekano wacu mu gihugu cy'amatara wo kugira ngo twibereho neza tubereho mu mutekano tubereho twisanzuye ni igiki muri ko murakorera mutama kugira ngo muhashe abo bantu mubafate kugira ngo bahanwe bajye imbere y'amategeko.
Urakoze cyane.
Murakoze cyane
Nzoyisaba kaduha akaryo umushinga na Pyankurikiye akajambo ni kwe wawe ku bibazo bya kuvyumviro bya Bizimana Elias n'ica cyumviro cha Nzoyisaba.
Vyumviro bya Bizimana na Elias birasa bose bashaka kuvuga yuko ibi ubugizi bwa nabi bw'amagrenade bwoba bukorwa n'ugwaruka bita imbonerakure akandi icyemezo na kimwe mbere batanze batanavuze ati ni imbonerakure kanaka sinzi ko bashatse kuvuga imbonerakure zose ko zingana cyane ko bovuga ati ni kanaka ni izina kanaka kuko abagiye babikora nababwiye ko 95% barafashwe kugira ngo kunkumbure abo bashobora kuba bari babashigikiye nibo basanga baca bagira agashabu kuko abafashwe twamarusha tuberekana turaberekana amenyeshamakuru turahamagara amenyeshamakuru tuti nimuze mwirabire abafashwe ariko bakora ubugizi bwa nabi ubu n'ubu 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 rero ko baca bavuga ati ni mbonerakure iyi ni imvugo ngaha mu Burundi usanzwe tumenyereye ntibitanga uno munsi ugwaruka gwimbonera kure abo batavuga rumwe muri politike barakunze kugwagiriza ibi byose twebwe rero mu gipolisi tugafata ko ibari imikenyoro n'impari za politike ziba hagati yabo izo twebwe dushobora kubyinjiramo kiretse iyo bishitse bakagwana cyangwa bagakora ibindi byaha bitandukanye nayo bundi imigambwe n'imihari y'ugwaruka ruyegamiye yasikunge nikora hanyuma ikintu twokongera ko kuri ibi bavuga nuko igipolisi yo habaye icaha cyangwa icaha kigomba kuba nta na rimwe kiza kiraba ngo iki cyaha cyaba cyakozwe n'abari mu mugwi wa politike kanaka nta na rimwe umuntu wese afashwa ku gatwe kiwe akabazwa ku gatwe kiwe hanyuma rero nk'ubu yavuze yuko harimo Elias Munyarwanda yavuze ngo hafatwa ngo abari mu migambwe idashyigikiye leta nibaza ko ihenze cyane kuko abafatwa turababereka turaberekana abantu bose bakababona abafatwa inkozi z'ikibi ziva mu mpande zose kandi mu gipolisi abafashwe nta na rimwe tugera tubabaza ngira ngo yo abagifunzwe nibarekugwa cyangwa abamaze kurekugwa zagenda babaze nta na rimwe bariko baramubaza inyamiramabigeri mubaza ngo wumva mu muhari wa politike kanaka nta n'umunsi n'umwe baramubaza bati wewe ko wafashwe ko wakoze iki kintu wagitumwe nande ariko wari ufite intumbero iyihe wewe ni iki cyagutumye uje aha igihe ariko habera ibi n'ibi niko niko amatohoza kogwa ngira ni ukutamenya nkumbura uko amatohoza kogwa hanyuma rero ko bakomeza babeshera abantu ngo nibo bakora ibi asa n'amatohoza namwe bakoze ntitunababona mbere ntiyo naso ntibanaseruka ahubwo ngo batange n'amakuru bahereze ipolisi bakibwire bati ibi byabaye hari umuntu twikeke aho usanga batanasohoka baba barindiriye iradiyo nk'iyi kugira ngo baze kuvuga ibinyoma byabo gusa uko bavuze rero twabamenyesha no kuri dufatiye ku matohoza ko atakuri ntakuri na gutoyi kurimo abakora ibyaha muri kino gihugu abagiye babikora kuva jewe mbaye umuvugizi w'ipolisi n'imbere yaho bagiye bafatwa kandi bagiye berekanwa barazwi rero abariko aravuga sinibaza yuko mu mbonera kure n'ivyo harashobora kubwira umwe canke birafatwa yakoze icaha ugatwe kiwe nawe nyene baraheza bagafatwa bagapfungwa cyo kimwe n'abandi ngirango ejo bundi mwarigeze kumva intureka zaza ziraba mu busho umwe bumwe bwo bwari Bujumbura n'abanyene nibo bahindukira bakavuga ngo hagwanye ngo mbonera ngo hamwe n'abari mu migambwe ngo itari bishyigikiye leta urumva rero bisigura yuko bonyene barabizi ko imbonera kure zikora ivyaha umwe canke babiri ari mu gasho yafashwe ari mu gasho n'umuze ko bahindukira bakavuga yuko abo bantu aribo bakora ibyaha badafatwa niyo bafashwe ngo baca babarekura ngo amadosiye amenye ingene akogwa
dukomeje gato
kwinshi cyane kana yuko atakuri na gukeye abo bantu baba bafite uyu rero nzoyisaba nawe avuga ati
ariko hakogwa iki
yavuze nk'ibi navuze kandi turamushimira cyane akabaza cyane cyane icyo bakiriko kirakogwa icyo bakiriko kirakogwa ni gukinga gukomeza ibikorwa byo gukinga gifashanyije nabo bandisho bisanzwe bikorana nabo na cyane cyane abanyagihugu bose kuko nibo baba bari hafi yaho ibyo bintu biba biriko birabera nibo ba mbere bashobora gutanga amakuru nibo ba mbere bashobora gutabara aho rero hose abanyagihugu bakoranye neza n'igipolisi ibintu bica bigenda neza hanogwa nk'akarorero mbere nko nigire nade yatewe ejo mu Rusaka abanyagihugu nibo baca babwira bati fata naba bashobora kuba bari buhagije kubwira ivyo bintu bisigura rero yuko hari ibintu bikorwa vyinshi biriko birakorwa mu ntumbero yo gukinga hakaba n'ibikorwa bikorwa mu ntumbero yo guhangana n'ivyo vyaha mu gihe gukinga kuba kutatumye bitaba vyinshi ntibivugwa ku iradiyo ariko ibikorwa vyinshi biriko birakorwa ari naco gituma igihugu cose muri rusange gitekanye kiretse akanyene kaza karacamo kandi n'ibi bikazohera kandi vuba twokwizeza abanyagihugu bareme abajijwe umutekano bari ku ibi bintu tugiye kubisezera
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo duha abandi akaryo ko kubaza hariho Hashimano nina bana yivuze neza izina giye Hashimano uratwumva
ndabumva neza
amahoro
namahoro namwe
ego mu mwanya muke cyane dufite abanywanyi bishwe rya Amerika benshi cyane ku murongo barindiriye ikibazo cyangwa icyumviyo
ubwa mbere nagomba byo umuvugizi w'igipolisi mbega bitse ujya rwanyi wa muhari witera bwo akakabiri
uhe muhari uhe muhari
halo
uhe muhari umvuze
ati nagomba byo umuvugizi w'igipolisi
ibibazo bya ntibitomoye nazavuze ikibazo ca mbere ati umuhari uwohe bo bariko bogwanya
bujiki ugambere umuhari witabwa abariteguye kugwanya ukuwe
hari uwo wobuzi woba ukora ibikorwa by'iterabwoba neza na neza izina ryawo kuko yasobanuye ko atamuhari runaka uhari bariko baragwanya muri iki gihe
ariko bavuga yuko hari abatera amagerenade bakabemera nayo tumari wikera bwo ugira yuko bitera abantu nabazwaki nabakoze
n'iterabwoba murakoze cyane hasi reka tubandanye twakire Gregoire uratwumva
yego ndakumva
kibazo cyangwa icyumviro
ikiyumviro cyanjye ni uko nobwira uwo muvugizi w'igipolisi mbona ibi bintu by'amagerenade byarabananiye iterabwoba ryo ku munwa nta n'ibyo bashobora kugwanya bivanye n'abari mu migambwe abakomakomeye burya silvestre ndayizegeye yarateye iterabwoba akazokorera ko uwahoze ari umukuru w'igihugu Domitiano ndayizeye burya twe twabifashe ko ari ibintu by'iterabwoba hari ngananirwa no kugwanya ibintu by'umuntu wayo iby'amagerenade turize ko atavyo nabyo bazoshobora babe bareka kuza baratubesha gusa abanyagihugu turi maso natwebwe turabifasha tubifashe
mubyifashe mu buhe buryo Gregoire uti muzovyifasha mu buhe buryo n'ivyaba vyarabananiye alo Gregoire ndamva takiri ku murongo ariko twari twifuje kumubaza umugambi yarafize afise yo kumbure nta kibazo reka tubandanye twakire David uratwumva
yego
mahoro neza
yego nawe na mahoro
ikibazo cyane cyo
ndamutse
muduzi cyo kitubumve neza David
ego murangwa
ego
naba kwa damutse mutumire wanyu ya kwa komisiri ehuritie ama pati kuvyo umugabo ibyasi yashikije avuga yuko umuvuga igitsimporisi akwe ko ne kwambara imwe y'umugambo kuri abereka ko ari umuvuga y'umugambo kuberega yule abarundi twaye gute tutumugira vya politike bintu vyose turabipolitiza abavoyi bagwane tubishira muri politike umu motari agize ikosa agafatwa n'igipolisi bija muri politike imodoka idoze umuntu afashe yagize makosa bija muri politike rero nkaje umuntu nigeze kumbonerakure ubu ndabirengeye imyaka yanjye niwe niriya kuba imbonerakure mbere ndashobora kukwemeza yuko imbonerakure nyinshi kandi kuba umuhari mbonera kuri ziri mu gasho kubera amakosa yagirije rero kumva umuntu yicyangaho akagiriza ko akemeza yuko gerenade ziko zizatirwe zitegwa n'imbonera kuri ziri abagirije abagwanya leta uyu muntu ejo mbona umengo ni umuntu adakurikirana ibiriko bira mu gihugu swat afite ishavu yuko ibyo yagomba ko biba bitabaye ubya umuhari mbonerakure n'ugwaruka ugwaruka rw'igihugu nawe urabona yuko muri kino gihugu cyacu plus de 75% n'abajeri urabona 75% bivuga yuko abarenga 70% kuri abo ari mbonerakure rero abo 70% ku ijana y'abajeri ndetse mu kino gihugu bagiye mu gutera amagerenade mu kino gihugu vema nawe cyabibaka iki gihugu cyo cyagihinduye rero hariho ububandi twese turabuzi ubu byemeye kuva kera aho abantu bapfa swat amahera swat bapfa n'abagore bashaka abandi bagapfa amatungo ugasanga rero bati mu nzira za hasi ntibarindiri uko ubutungane bubakiri mazi bati mu nzira za hasi kubizi babyikorere rero muri kino gihe nk'uko jewe personema ndayibona sirojagaho ndabikiri mu ntumbero ya politike ngo birabirya nk'uko umuvugizi yagiye kubivuga turi ngaha jo unyeni ni naiza itijani uchano jiwe ndaso kaje mbagenzi basha musahana nini jiwe no mbato ndasho wa musaha
urakoze cyane
ata kinu wakile doba ninga kufunda ngo harimu harira uja ushoka kungo iti iti changa na kili urakoze cyane vrema abarundi dufachani urete mkori kiza ilinu vyose
urakoze
fachani dufachani iti ujini chanzo gira kifunda
urakoze cyane urakoze cyane David reka duha kanya mvugizi w'igipolisi mushinga na hepi yankurikiye kuri ibe Hacimano ikibazo ciwe nticare gitomwe neza kuko yavuze ibijanye n'umuhari ariko ntashobora gutomora ikibazo cyo neza Gregoire we yavuze ati byarabananiye ikibazo cy'iterabwoba nimushobora kugikemura mu bivuga ku iki hama mwongere muvugiye ku byo David daherije kuvuga yuko abantu muri iki gihe usanga byose babigira ibya politique
kuri biza Harushimana yavuze ibintu by'umuhari iterabwoba ngo twari twiteguriye kugwanya gute navuze yuko ibi by'amagrenade usanga atano bifitanye aho biza biraba bibaye imwaro ingozi ubujumbura usanga aba neza wimbitse mu matohoza urasanga atano bifitaniye kandi ugasanga atari ibintu bikogwa n'umugwi wabutunganijwe ufise n'abatanga amategeko ugiye kubiraba bisigura rero yuko ata mugwi w'iterabwoba gushika ubu dufatiye matohaza amaze kuba twoshira inyuma y'ibi bintu nico bituma rero no mukubigwanya ntitwoshobora kuvuga ngo dufashe ingingo izi n'izi zo kuzogwanya mu gukana uwo mugwi ukabaho kuri Gregoire yavuze ati byarabananiye ati iterabwoba n'iterabwoba ryo ku muntu wa byarabananiye sinzi ngene rero muheza mu gashoro ry'amagrenade Gregoire yibeshe cyane ntibyatunaniye namba arabizi neza yuko harigeze kuba hari amagrenade menshi yaterwa muri kino gihugu hano mu akarorero mu 2015 ku munsi hari guterwa ku munsi umwe mu gitondo cyonyine amagrenade ashyira kuri 60 guhera mu gitondo gushika saa saba yaratewe abo bantu twarabagwanije ibyabo birahagarara sinibaza rero ko no munsi grenade imwitewe mu kabare atangwa hari ifumba ibyo twashoboye kugwanya kandi ubu twagiye twongereza ingufu n'ubumenyi ku buryo namubwiye yuko 95% bafatwa urumva rero yuko aba bantu ibi abagizi ba nabi duhanganye nabo kandi byabo bigenda bihera aravuga iterabwoba ryo ku munwa isengo ryavuzwe n'umuntu witwa Sylvestre twe gushika ubu nta muntu araza kwitwa polisi ngo avuge yuko yatewe ubwoba avuge ko yumva adatekaniwe kubera ko yatewe ubwoba na kanaka umunsi yoba twamwakira tukamutunganiriza nkuko dutunganiriza abatwitura bose ariko hari akantu gahambaye nagira ngaruke ko yavuze ngo byarabananiye ngo tuzobyifashe aha na cyo namubwira nibaza ko namuha impanuro buriya hari abamusumba bamurusha na gashavu nkumbura ariko aravugana abo bana murusha n'ingufu babigerageje ibyo ariko aribaza ngira uno munsi babaza aho baherereye ibyabo kumwe byaheze yosanga bitaheze neza aha rero aho kwiyumvira ko yo byifasha ahubwo tumuhamagarira kujya hamwe n'abandi kugira ngo bifashanye n'abandi kuko umutwe w'umwe ntushaka kure wifasha gusa niko bavuga hamwe n'abandi ahubwo agahurikira hamwe n'abandi muri ya migi y'amahwe y'umutekano agaheza agashikiza icyo cyumviro cyiwe akerekana ubu buhinga yo basumbye abandi kugira ngo bafashanye bose hazira bukoreshe bashobore kurwanirira hamwe ibi ashozana nacyo uyu David yavuze ko abantu basigaye ibintu hari abantu basigaye ibintu byose baba intumbero ya politiki ntiyabeshe no mu bamaze kuvuga rero benshi bagiye bafata ibintu bafukiranya bafatira muri rusange ngo ibigirwa nabi bigenda nabi isibo bakora amatohoza ntibazi n'uko ungene amatohoza akogwa ariko mu gihe abakora amatohoza aricyo gipolisi kiko kirabwira ukuri gifata ibyo kimaze kubona bo bakaduka ngo abakora ibi naba birensha tubyita yuko iba ari imvugo twokwita cyangwa imike guhangana kw'abanyapolitiki
ariko David yavuze nibyo koko hari abantu bagomba guca mu nzira zoroshye ikintu cyose kibaye badashagomba kwisigura mbere hari nabo baratubona babo bavyandika kuri kwa bumwengurukana bumenyi ngira ngo bitaranaba yahabwe icyaboneka mbere ko bashobora kuba bariko barakorana n'ababize hari n'abandi bikiba hari igihe gituruka gusa cyo kubwira ngo ni ibintu n'ibintu aba rero nibaza ko badakwiye kuza baradutesha umwanya abantu barakwiye kureka inzego zikora ubuhinga zigakora ubuhinga abanyagihugu bagafasha bakakora neza uruhara rwabo hanyuma amatohoza agenda neza bakarindira icyo utungane weza bugashikiriza kigabo heza kikaba ari cyo abantu bavuga bafatirako aho kuzana ibintu b'inyoma byo gupfa kwemera ikintu gufata ibintu muri rusange baravuga ibinyoma gusa bibaza yuko baba bariko baravuga ikintu gishobora guteza imbere igihugu n'abantu.
Kuri icyo nyine wari kurishura cya Gregoire cerekeye kumbure ukutihanira turakira abandi banywanyi ariko uze kongera tushikirize bimwe mu byo abanyagihugu bokora ku bwabo kugira ngo bagwanye ubwo bugizi bwa nabi mu kibano. Tubandanye tubanze twakire Eugene uratwumva?
Ego ndabumva.
Kibazo cyangwa icyumviye?
Ego sitabanje kuramutsa umuvugizi w'igipolisi ndamutera intege ku butwari bwiwe ndetse ntera intege kuri uwo wese ajejwe umutekano ubutwari budashobora kwerekana ukubangukira aho hose yabahunganye amaro n'umutekano bakabisubiza mu buryo. Hanyuma icyo nagomba mpereko ni nk'inkibuto canke impanuro kuri uwo ari we wese azi ko ari Umurundi akunda amahoro n'umutekano kugira ngo dukomeze kurwanya iryo terabwoba ndetse dufashe n'abajejwe umutekano nuko twakomereza kubakira muri Nyabune tugafatana mu nda gutyo tukafatana mu nda tukumva yuko umwe niyatera imbere azoteza imbere mugenzi yumve karakora gutyo nta kintu na kimwe nta hantu na hamwe umuntu wese areba iterabwoba azomenera cyangwa nta muntu n'umwe azokora ikintu kubera ifitina hadoro nkamenera kubera gufatana mu nda. Hanyuma mpanuye bagenzanje numvise baterereye na cyane cyane nka Bizimana ndetse n'abavuye yuko abajejwe umutekano kazi ko bariko barakora by'ukuri umuntu wese afite izinziro nk'ibyo yora bakikebuka kuko izinziro nk'ibyo ni izinziro bibi ni izinziro bisambura kandi ni izinziro atanu namwe ishobora kumushikana kuko abenshi bari ku izinziro nk'ibyo yarakwiye kwiyumvira mbega abarafite izinziro nk'ibi inye barihe bagiye hehe ahubwo nobahamagara Nyabuna gutera kamo abagenzi be bafite izinziro nk'ibyo kugira ngo bahinduke Nyabuna twubake igihugu cyacu cy'u Burundi kuko nta munyamahanga n'umwe uzaba gukunda igihugu kurusha twige bene co kuko niyatera kamo abwira abantu Nyabuna ngo tugiye kwifasha mbega bazokwifasha iki ntacyo bazokwifasha ahubwo Nyabuna nibegere abandi babera akarorero abandi bakora ibikorwa by'iterambere twiteze imbere kuko abo urwaruka rw'uyu munsi nibwo Burundi rw'ejo kuko nitutakorera neza ngo twerekane kaza keza mu bana bacu ntanamwe tuzokwishikana mbere byo ngire ko ntera ngire ko akamo impunzi bene nacu bahunze ko bahunze kubera iby'iterabwoba nibahunguke Nyabuna kibazo gica cy'u Burundi kuko nta yindi nyungu nimwe bazokura mu buhungiro atari ugugogwa ugupfa nabi bo kwibereho neza ngabo gica cy'u Burundi kanatsindara nyiri cyubahiro mukuru w'igica cy'u Burundi aguma atera kamati Nyabuna nibaze kandi byabo bazosanga twarabibungabunze bifashwe neza nibiyibwire barayogenza n'abantu bene abo bafite amajambo atubaza igihugu arabajyamo gusambura gusa abo nabo nibiki nka bibiri kwijana gusa ntabwo byogwanye
kudabona
n'umutekano kama kandi nako bishobora kugatoza
masegono make
n'abantu bafatira bukivunga abantu bavuze ngo urwego rw'imbonerakure ngo nibo bamatera iterabwoba nibadome ko izina kanaka nibyo ryateye grenade apana gufatira mukivunga ko ngaho bisa no gucafuza umugambi uri ku butegetsi ahubwo nibaze baradoma ko wagiwe n'iryo kosa ahanwe ubwatwe kiwe mugabo ntacafuze umugambi wowe.
Urakoze cyane Eugene. Reka duha akaryo na Keza Kimana, uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Bwa ku ijambo
ndabaramukije
mwiriwe neza
mwiriwe. Hanyuma cyo nagome mvuge kuri icyo kijyanye n'iterabwoba ariko riribonekeza cyane cyane muri ibi bihugu dutuyemo eka ashaka kwibutsa kandi ko atari kibazo kiri mu Burundi gusa ko kandi ko ari kibazo bisanzwe byibonekeza mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere canke mu bihugu bitunze ne tugarutse ku kibazo kitu hanze mu Burundi twamaze imitumva imigwi ngo ishaka gutera u Burundi rero nashaka ngira icyo mvuze kuri iryo terabwoba nimba atari iterabwoba sinzi kuko sinomenya ibitegurwa nuko ibiko ibivugwa ari byo cyane ko atari byo nashaka nibutse ko atagihugu na kimwe cigeze gitera imbere kirimo intambara nashaka nibutse ko atagihugu na kimwe cyo kwiyisi kirigera gitezwe imbere n'iterabwoba nashaka kandi mbonereho gushimira uwo mutumire mufite umuvugizi w'igipolisi twamarwa mwumvirije mu majambo avuga mu gihe ariko aratanga nk'inkuru nko mu biba byabaye agerageza gukoresha imvugo nziza cyane idaturira tukaba tumuteye intege abandanye abyifata nk'uko nyene hanyuma ku kijyanye nyene n'icyo nyene cy'iterabwoba nashaka nsabe nk'ababijejwe sirtu nk'abantu mu barongoye igihugu cyacu ko bogerageza bakaraba ingene bozibira icyo kintu cyama cibonekeza mu myaka mu mamanda yose yahaciye ngira guhera uravyo no muri mumoza kahise uravye ibyo bintu byama byaduka sirtu mu gihe haheze amatora bayi yegereje birashuha bishutse bikabandanya amatora bikaboneka neza ko ari ababa bashaka babona ko amatora atacu bazoyakuramo bakaca bashaka kuyavuruga kugira babononera abanyagihugu bafise indoto zo gutera imbere hanyuma nashaka nsabe ko boshyiraho itegeko ryofata abanyepolitike bose sivyo nka byabarongoye imigambwe bajya nyine baba bari hejuru bakaba nk'abarongora imigambo bakaba abantu bafise ubwenegihugu bumwe bwonyine butarenze ubwenegihugu bw'u Burundi ku buryo atazaza gufata ngo akwegera abantu guhunga abashyiremo iterabwoba ngo bahunge cyangwa ngo bagire amakosa kanaka hanyuma kubera afise wewe ahaza ahatahungira urabye mu bisa
urakoze turinze kutugerageza kuvunagura amajambo nk'ico cyumviro cyawe cyanyuma nakeka umuntu naha afise ubwenge bw'igihugu cyacu cyose guhunga ko yohunga n'ibyo mubuza guhunga reka duha karyo umuvugizi w'igipolisi
ariko guhunga ntiyugenda gumuye mu bisanzwe bakwiye kumenya ko mu matora atari iminsi yose utegeza gutsinda
hanyuma
bakamenya bati yego bakabimenya kandi nicyo gituma kubera bari ngabazi ko atahandi bashobora kuca bavuga ngo twe ngo dufise ubwene bw'igihugu abandi ngo ubwene bw'igihugu ndazi ko icyo kugumura abantu kubera nabo nyine bazi ko byugorana kugira basike basaba ubwene bw'igihugu bundi ndazi ko cyo gabanuka
gato birumvikana urakoze cyane Keza Kimana reka duha karyo umuvugizi w'igipolisi pia nkurikiye jambo ni rwawe
yego nanjye nda hari ibyo shimye mu byo babigenzeza k'Imana bashikirije ejene yavuze ati abantu bafite ibyiyumviro nka biriya ibyo kwama bariko baragiriza abandi kandi babesha ngo nibo bakora ibi ati barakwiye guhinduka hanyuma akabahamagarira gukorera hamwe muri anyabune akanabahanura kwitaha ahubwo ibikorwa by'iterambere akanasaba ko impunzi zotahuka ibintu nabyo ndabishyigikiye cyane aba bantu baza ku iradiyo kugira bavuge ibinyoma kugira bambike ibara abandi kaduka ngo n'ibyakozwe n'abango n'uwo mu gutanaka nta n'amatohoza yagize naho hantu byabereye usanga atari no mu Burundi muri akaduka kubera ko haronswe iyo radiyo kugira akamurika inyoma ku murango ubwa mbere w'umuntu twamumenyesha yuko watari umuco w'abarundi n'ukuri ikinyoma ntikiri mu mico y'abarundi uwo muntu nimba yari amaze gufata iyindi mico y'ibindi bihugu yoheza akavuga neza uwo ariwe kuko abarundi ikinyoma na cyane cyane kukivugiraho abantu bumva ku iradiyo biri mu mico yacu Keza Kimana yavuze ati nta gihugu na kimwe cigeze gitezwa imbere no kubera n'intambara cyangwa kubera iterabwoba ibyo na byewe ndabyumva gutyo muri polisi tuzumva gutyo
ama nabuze yuko iyo turiko tushikiriza makuru ajaye n'umutekano tukoresha imvugo idaturira akaba yadukeje n'andiyo ndamushimiye cyane tugerageza gukoresha imvugo nyene itakomeretsa abana bacangwa bariya kuko akenshi urabona ko tuvuga hari ibiba byononekaye ashobora kuba hari umuntu yapfuye wakomeretse w'ibyo byahiye ushamva yuko imvugo tugerageza gukoresha itegereza kuba ari imvugo itaza kongera ikibi mu kindi tuzogerageza rero Imana ikibi dufashije tuzogerageza gukomeza kugerageza kuja hagati n'ubwo bigorana urumva ko hari abo tuvuga ibyiza ibo bakama babona yuko ahubwo byirabura gusa
tugiye
bijyanye n'amatora umutekano wa muhanyi n'amatora zindi barongo imigambi bogira ubwo ni gihugu bumwe ni bazari ko muvuga ibi polisi ntacyo nabivuga ko hari izindi nzego zibijejwe nk'umure zizoheza zikabitangira umuco muzoheza mu muronderere uyu muco
ku bijyanye n'inyifato y'abanyagihugu tuba twavuze kare inyifato y'abanyagihugu mu gufasha gutorera umuti ibibazo by'ibi bitero bigenda biraba hirya no hino yoba iyihe abantu mu bisanzwe ko musanzwe mubahamagarira gukorana namwe kugira ngo mutorere inyishu ibi bitero n'ibibazo barabitura bikwiye canke barabaha amakuru mu buryo bibashimisha
n'ibyo baratwitura bikwiye koko tukaba mbere tunabasaba intege ko bandanya muri iyo nzira ahambere tukabonashimira n'abanyagihugu cyane bo mu Rusaka kuko baratanze amakuru ejo igihe hategwa grenade yatumwe hari abikekwa baciye bafatwa saho gusa n'aha handi hatubaye ibitero by'amagrenade abanyagihugu ni bo bambere baduhaye amakuru twakoreye ko kandi turashobora gufata ababa babyagirizwa tukabasaba rero yuko bakomeze kurikanura hama babandanye muri iyo nzira nziza yo kubandanya babera igisho n'ugutwi inzego z'abajejwe inzego zijejwe umutekano hanyuma tukanabararikira kandi kwinjira muri ya migwi ihurikiwemo na bose ijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano kuko ariho bashobora kuvuga bisanzuye neza kuko ingene babona ibijyanye n'umutekano wabo kuko ingene babona ingene boshobora gutanga nabo intererano mu kugwanya ikibi cyangwa kiriya kiba caduka ibyo iterabwoba by'amagrenade cyangwa ibindi iby'amigwi niho ahantu umuntu ashobora kubivuga yisanzuye kandi kubera birimo abantu batandukanye batandukanye baraheza bagaca batorera hamwe umuti koko urama abanyagihugu rero bakeza tukabashimira cyane ku buryo kukumwene uno munsi bakorana n'abajeje umutekano ari navyo bituma ubuvuzi bwa nayo buca bugwanywa mu mwanya cyase tukabasaba ariko kongereza ingufu n'ubukuru gukomeza bari kamwe kugira ngo ubuvuzi bwa nayo bwose bwiyadukije bwoce buteshwa akana kanya burama
murakoze cyane reka twakire umunywanyi wa nyuma kuko akanya kariko karatuherana twakire Willy uratwumva mu masegonda make kibazo cyangwa icyumviro
ubwo ndabumva ndamukije umutumire yari agomba kubaza uwo muvugizi w'igipolisi rero nagomba ndamubaze murabona yuko ubwicanyi mu Burundi busa n'ubwabaye akamaramaza nagomba kubaza ikintu bariko barakora mu bushikiranganji kugira ngo mu Burundi ntidusubire kumva abantu bicwa abanyeruzwa n'abatabwa muri ubu byasubiye kuba umurenge ama ikindi kizira kabiri ndaga bigira ni twese yuko imbonera kuri muri kaminuza y'Uburundi zafasha abapolisi gushaka ni ibyo barabisiye uruhushya ama ikibazo byo cyanyuma nabaza burya tumaze kutwumva yuko ahantu habaye ibintu by'amagrenade baca bafata abantu nk'ubunyakarongo mu Buyenzi haciye hafatwa abantu b'abanyarwanda bahaba none mu kumutakura harabaye ibintu haca bafata abagore baraha ngo bahungabanye umutekano none aba bantu b'abanyarwanda ko hadakwibaza yuko ari kubera ibihugu bidafite imigambire myiza bagasabitwaza ibibazo
urakoze cyane reka William muhakanya kwishyura kuko ikiganiro kigira kirangire nshinga ntahe byankurikiye turamubwiye turagushimiye cyane ko nafashe akanya ko kuganira natwe ibyiyumviro bya Willy kandi birahambaye ku bijyanye no gusaka kwari kwifatanyije na n'imbonerakure nk'uko abivuga cyangwa uko gufata abanyagihugu bamwe mu birere haba habayemo ibitero ijambo ni rwawe
nashimiye iki avuze cyo ubwicanyi avuze ko mu Burundi ubwicanyi busa n'ubwabaye akamaramaza akavuga icyo bakiriko kiyakogwa umwicanyi mu Burundi urahaba nkuko ba mu bindi bihugu mbere mu Burundi cyo hata abantu benshi byaranje n'ibindi bihugu kiriko kirakogwa nuko inzego zigere gukingira abanyagihugu zije guhangana n'ibibi bitandukanye kiri ku kizi nico gituma ubona ababikora bafatwa ku bice 95% ku ijana no kuvuga rero ziri ku kizi zisabwa kubandanya zikora kandi zongereza inguvu hanyuma n'umunyagihugu uwo ari we wese nawe agasabwa nawe kugira uruhara rwiwe kubera ijisho n'ugutwi izo nzego ku bijyanye n'ibyo yavuze muri kaminuza sinumvise neza icyo yavuze sinzi ko
yuko imbonerakure zafatanyije n'igipolisi mu gusaka abantu
ibisibyo ibi ni bimwe nko muri bimwe bya mbere bavuga byo runwaro usanga ari abantu bashima inzira za hasi bagashima ikinyoma kuba aricyo bashira imbere
murakoze cyane
muri kaminuza
kanyekatubanye gato cyane muradutunga kanyekatubanye gato cyane ariko turagushimiye cyane rwose turashimiye n'abaduteze amatwi n'abadufashije mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwe mwese.